Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu banywanye mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi uburenganzira bwa muntu buracyahohoterwa bikomeye, niko amashyirahamwe yahunze igihugu abibona.
Ibiharuro turi turabona birateye ubwoba, dufatira ndetse mbere ku biharuro by'abantu bamaze kwicwa muri iyi minsi, aho mu kwezi kw'indwi konyine hishwe abantu bashika 49, hanyuma indwi zibiri zo mu kwezi k'umunani hicwa abantu 40. Urumva ko ibyo biharuro ahubwo biteye ubwoba.
Ancher niko yagize atwara Ligue iteka ubu ikorera hanze y'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ntiyemeranywa n'aya mashyirahamwe.
Agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi, ubwo nyene amatohoza acaba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze. Ikino ni kintu gishobora kuremesha abarundi, tuguma dusuzuma tukabona ko atagatenga kazina muntu.
Sixte Vinyi ni murava atwara CNIDH, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi. Naho kwifatwa rya Paul Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayihamagaje ambasaderi uhagarariye u Rwanda hano i Washington, umutegarugori Matilda Mukantabana. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara nakibateguriye mfatanyije na Fatuma Alimasi Kalala, buri wese ari mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda kiriya cyorezo cya virusi ya corona. Shuti banywanyi, nkuko mubizi mbere y'iwanyu mu ntara n'amakuru yo hirya no hino ku isi, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika polisi yarayirashe umusore w'umwirabura iramwica mu murwa mukuru Washington DC. Umuryango Black Lives Matter BLM mu magambo ahinnye bivuze ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro, uragira uti aba polisi ntibagomba kubuca ngo babutware, bakwiye kubiryozwa. BLM irahamagarira abaturage gukora imyigaragambyo ari benshi cyane aho uriya musore yiciwe, ariko ntibaravuga izina rye. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP kibivuga, hashize iminsi ibiri undi mwirabura witembereraga ku igare yishwe na polisi mu mujyi wa Los Angeles muri Leta ya California mu burenganzira bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo kuwa gatatu kandi umuryango w'undi mwirabura witwa Daniel Prude watangaje urupfu rwe rutari rwaravuzwe. Nawe yishwe anizwe na polisi mu kwezi kwa gatatu gushize, kandi yari mu mapingu yambaye n'ubusa mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu. Impfu za birabura bazira polisi zateye imyigaragambyo y'akataraboneka imaze amezi mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana arakomeza.
Urakoze Thomas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishikiriza ko yiteze kuri Leta y'u Rwanda gufata buntu, kubahiriza amategeko no gucira urubanza rutumbereye kandi ruciye mu muco Paul Rusesabagina. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu butumwa bwa Twitter. Yavuze ko yabonanye na ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Matilda Mukantabana inyuma y'amaraporo y'ihagarikwa rya Paul Rusesabagina ryakozwe na Leta y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda RIB rwatangaje ku munsi wa mbere ko rwataye muri yompi Paul Rusesabagina, ruvuga ko akurikiranwa ku byaha bitandukanye birimwo n'iby'iterabwoba. Urwego rusobanura ko rwamufunze mu gukorera hamwe n'ibihugu by'amahanga bitatangajwe. Perezida wa Guinea Alpha Conde yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko azokwitoreza manda ya gatatu mu matora yo ku itariki 18 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'2020. Konde imbere yuko manda yiwe ya kabiri ari nayo ya nyuma ibwirizwa shingiro rimwemerera gutwara irangira. Uyu mwaka yasabye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyugwa. Abatavuga rumwe nawe bavuga ko bwari uburyo bwo gusubiza manda ziwe kuri zero. Abarwanya manda ya gatatu yiwe batanguye imyiyerekano mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, ariko barakubaguwe abatari bake bahasiga ubuzima. Konde yari yaranse kuvuga ibyo gusubira kwitoza kwiwe, avuga ko ari ikibazo cy'umugambwe wiwe Rassemblement du Peuple Guinéen. Akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali ejo ku munsi wa gatatu karagenye umukuru mushasha w'ibiro bya gisirikare hamwe n'abandi bategetsi ku bindi bibanza bikomeye mu gisirikare no mu nzego z'umutekano. Ni mu itegeko ryasohowe ejo ku gatatu inyuma y'indwi zibiri zirenga bafashe ubutegetsi. General Umar Diarra yahawe kurongora ibiro bikuru bya gisirikare mu itegeko ryasinywe ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda n'umukuru w'abasirikare Colonel Assimi Goïta. Asubiriye General Abdoulaye Coulibaly anegurwa kuba yaratakaje abasirikare amajana n'amajana mu myaka iheze barwana mu rugamba n'intagondwa. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko igikorwa cyahawe umukuru mushasha w'ibiro bikuru bya gisirikare ari kuvugurura igisirikare cya Mali no kukirekurira kurwanira igihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti banywanyi, iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye amaze amezi abiri ku butegetsi. Ese hari icyahindutse mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye muri icyo gihe cy'amezi abiri amaze ategeka? Imiryango mpuzamahanga n'iy'Abarundi bari mu buhungiro iharanira uburenganzira bwa muntu isanga ibintu byarakomeje kudogera. Ari mu gihugu yo imbere mu Burundi yemeza ko byifashe neza, leta nayo ikavuga ko abahohotera abandi bahanwa hisunzwe amategeko. Kuri ibi byose Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriyeho iyi nkuru.
Raporo y'ishyaka ry'igiteka rihanira agateka kazina muntu mu Burundi yagiye ahabona yerekana ko abantu barenga ijana bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi abiri ya mbere y'ubutegetsi bushasha kuva mu kwezi kw'indwi guheze. Ibi bitegiri birashimangirwa n'ishami mpuzamakungu Human Rights Watch ry'Abanyamerika, naryo nyene rirabira hagufi ibibera mu Burundi. Ashire niko yagize atwara ari igiteka ubu rikorera hanze y'igihugu kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Biharu turi turabona birateye ubwoba dufatira ndetse mbere ku biharuro by'abantu bamaze kwicwa muri iyi minsi, aho mu kwezi kw'indwi konyene hishwe abantu bashika 49, hanyuma indwi zibiri zo mu kwezi k'umunani hicwa abantu 40. Urumva ko izo biharuro ahubwo biteye ubwoba, biteye ubwoba ugereranije no muri iyo myaka iheze. Tuba tubona n'imiburiburi ko hapfuye nk'abantu nk'abo, abana baturiwe iki, haba hari amajambo y'ihumure n'ibikorwa bikurikira kugira ngo barababo babishe. Ese rero nta bihari murazi yuko ibiro biserukire cyangwa mpuzamakungu ni mu Burundi by'agateka kazina muntu zugawe. Murazi yuko amashyirahamwe yigenga yirukanywe mu gihugu uno munsi, amashyirahamwe hari ni amashyirahamwe usanga mu mwana wavugizi ba leta. Tugira tuti rero uyu mwanya na kajyo keza kuri leta ko yerekana ko ije kuharanira agateka kazina muntu
Iyo raporo ivuga ko ababangamiwe kurusha abandi ari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abayoboke bo mu Gambe Sanal wagize kabiri mu matora aheruka, hakiyongera ko abaharanira uburenganzira bwa muntu yamara abakora bimwe na rigiteka ariko bobo babikorera mu gihugu babwijwe ijya Amerika ko atariko babibona. Ku bwa Gerard Hakizimana atwara Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama agateka kazi na muntu kifashe neza mu gihugu cyose.
Iyo uriko uvuga ibitari byo uburi kurahungabanya agateka kabandi, twebwe rero nk'ishyirahamwe riri mu gihugu turemeza ko ibintu byateye bijya imbere kandi agateka kazi na muntu ibyako byifashe neza kandi byateye bijya imbere mu mpande zose z'igihugu. Mukamuzi ko Burundi hose kwitunganiza amatora bukayatunganya abandi bose batekanye. Dusaba rero aya mashyirahamwe kudasubira gukoreshwa cyangwa gukora ibintu biri mu politiki kuzuragiza, bavuga ko mu Burundi bitameze neza bitagenda, kuko usomye ibirimo bandika ibitari byo, bandika ibihengamye, bandika ibifite intumbero zabo bipfuza. Nibyo bamwe bandika kuva imbere y'2015 mu gihe tuzi ko u Burundi butekanye, abarundi babanye amahoro, mbere n'impunzi ziri hanze zikaba ziriko ziratahuka.
Icyo bikoze abahinga bari giteka na Human Rights Watch batunga gatoke bamwe mu nzego za leta nk'urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamye umugambwe uri ku butegetsi ko aribo baza ku isonga mu guhohotera uburenganzira bwa muntu. Igihe yatangura amabanga yiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje gufata mu mintwe ico kibazo c'abahohotera abandi.
Ntimugire ubwoba, ndazirindindiriye ukwisya no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu ivy'ingimba nibihagarare, umwe wese avuga ikimubakiye. Kuva ubu ntabwo niganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi. Turifuza yuko ibyaha bihanwa, habaye wakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa uwundi twese tumushengeze.
Kurayo makenga yiyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH urashima ko imvugo ya perezida Ndayishimiye yatanguye kujana n'ingiro. Sixte Vinyine Muraba atwara uwo mugwi kuri mikro yejwe rya Amerika.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro, kandi murabibona ko n'ugize agakosa gatoyi abafashwa kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza acaba, kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze. Ikiro ni ikintu gishobora kuremesha abarundi, tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana, haba mu mitumba haba mu makazi eka mu Burundi bose. Tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye, kandi atamuntu n'umwe amuhatira kucada keneye.
Ishami mpuzamakungu ONI rimenyesha ko amezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bushasha ari yazo kwerekana ishusho y'inge n'ibintu bigiye kugenda mu gihugu muri ico gisata gikomeye cagateka kazi na muntu. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ho umushumba wa Diocese Gatolika ya Byumba Musenyeri Servilien Zakamwita atabariza abanyururu bafungiye muri gereza ya Gicumbi ni muri Diocese ye mu murenge wa Miyove intara ya Majyaruguru, kubera imirire mibi yatangiye kugira ingaruka mbi kubadasurwa bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Urwego rw'igihugu rushinzwe gereza rwo mu Rwanda rwo ruvuga ko nta kibazo bafite. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Uku kutavuga mwe hagati ya Diocese ya Byumba n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku kibazo cy'imibereho ikomereye bamwe mu bafungiwe muri gereza ya Gicumbi kuragaragarira mu matangazo yanditswe n'izo nzego. Duhereye ku itangazo ryanditswe n'umushumba wa Diocese ya Byumba Servilien Nzakamwita hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka, rifite umutwe ugira uti gutabariza abagororwa batagisurwa kubera kwirinda COVID-19. Ni itangazo Musenyeri Nzakamwita yageneye abakuriye za paruwasi n'abakirisitu muri rusange. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika ifiteho ko Musenyeri Nzakamwita atangira avuga ko kubera icyorezo COVID-19 Diocese abereye umushumba ikomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho mibi kubera ko babasuraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Agakomeza agira ati by'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi, abafite indwara zidakira nka sida na diabete n'abageze mu zabukuru. Kubera izo mpamvu Musenyeri Nzakamwita yanditse iritangaza asaba buri muntu ufite umuti mutabara ngo mu bushobozi bwe ajye agira icyo agenera abo bavandimwe bababaye. Iri tangazo rigisohoka urwego rw'imfungwa n'abagororwa rukuruwe na General George Rwigamba rwahise rusohora irindi tangazo rifitwe umutwe ugira uti kuvuguruza itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyosezi ya Byumba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Muri iryo tangazo na ry'ijwi rya Amerika ifiteho kopi, urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruramenyesha ko ruvuguruza ibikubiye mu itangazo ry'umushumba wa diyosezi ya Byumba. Uru rwego rurashimangira ko kuri uko leta irugenera ingengo y'imari yo gutunga bo rushinzwe kandi ko itagabanutse. Ugakomeza ruvuga ko abasuraga abafungwa kuva hafatwa ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 bashyiriweho uburyo bwo kuboherereza amafaranga yo gufasha ababo bafunzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya MomoPay. Ibihabanye n'iri tangazo ariko biri mu ibaruwa umuyobozi wa gereza ya Gicumbi mu Miyove Bwana Inosa ya Burunga yandikiye umuyobozi w'itorero ry'abapanikoti mu Rwanda ADPR Byumba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umuyobozi wa gereza ya Gicumbi yandikiye ADPR Byumba asaba inkunga y'inyongera funguro ku bagororwa b'abanyantege ya nabandi bagize ikibazo cyo kubyimba maguru kubera imirire mibi. Byose ngo bikomoka ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 kuko abagororwa n'abafungwa batagisurwa. Nibaruwa ya Bwana ya Burunga akavuga ko habonetse sosoma, indagara n'isukari babasha kuzahura abo banyantege nke. Ijwi rya Amerika ikimara kubona aya matangazo abumbatiye kutavuga rumwe ndetse n'ibaruwa y'umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ntiyahagarariye aho, ahubwo yashatse impande bireba. Twahereye ku mushumba wa diyoseze ya Byumba Severian Nzakamwita maze avuga ko n'ubusanzwe bafatanye n'amagereza mu bikorwa byo kwita ku bamerewe nabi. Yavuze ko kuva batanga itangazo bakomeje kwakira ubufasha bari bageneye abafungwa, ariko ko kuva urwego rubashinzwe rwavuze ko nta kibazo gihari bazabifashisha abandi bakenye.
Ziracyaza twekazi gusanya, ariko ntabwo turazigemurira, turacyategereje ko ziyongera. N'iziyongera tuzazi bagemurira, niba batazakira tuzazi abandi bakenye.
Musenyeri Nzakamwita ijwi rya Amerika yanamubajije niba yumva bitazaba ikibazo igihe urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwavuga ko nta kibazo kiri mu Miyove kandi gihari.
Yewe, ibyo ntabwo nigeze mbitekereza. Abanditse nyine ko nta kibazo bafite, nabifashe niyo ubwo ntacyo bafite. Ariko ubundi kandi si twebwe gusa, n'igihugu cyose n'abakristo bari basanzwe bikora bakajya gusura abagororwa, cyane cyane badasurwa badafite aho basura.
Ku ruhande rw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa bo bakomeza gushimangira ko nta kibazo cy'imirire mibi kiboneka muri gereza ya Miyove. Mvugana na Madame Peri Uhera Gakwaya uvugira uru rwego, yavuze ko ibyo umuyobozi wa gereza yanditse yabikoze ku giti cye.
Ntabwo yigeze amenyesha ubuyobozi bwa RCS,
ariko wenda ikibazo we akaba kibona nk'umuyobozi wa gereza.
Kugeza ubu ntabwo jewe twavuganye ntabwo yambwiye ko yigeze abona ikibazo ko ari imikorere basanganywe hagati yabo. Mu magereza yose turahagenda, kandi mu magereza yose hari uburyo bushyirirwaho bariya abantu bari kurunaba. Mu by'ukuri ntabwo twaba dufite abantu ari twe tubareberera, ari ikibazo gihari se twaba tukihisha Abanyarwanda ngo peke.
Iyi ni ingingo ikomeje gukurura impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Ku munyamakuru Bwana Sumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari agasanga ari ibyo guhagurukirwa.
Aho kugira ngo nzabazwe abantu, ahubwo nzabazwe impamvu natabarije abantu. Nubwo ari ubitinyutse kose mu magereza kwigamba komiseri arekeye gukina n'ubuzima bwabo mu magereza, kuko turabizi ko bamerewe nabi.
Mu gihugu hose harabarurwa amagereza 13, kandi mu bihe bitandukanye hakunda kumvikana ibibazo by'imibereho ku bafungiwemo. Abagira ibyo banenga urwego RCS baribaza impamvu rwahisemo gusubiza inyuma imfashanyo yari yagenewe abafungwa babayeho nabi, na cyane ko no mu bihe bisanzwe muri gereza haboneka abadafite ababasura. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Burundi. Umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yasuye gereza ya Ngozi ashyiriye abanyururu ibikoresho byo kuryamaho. Ni inkuru tugezweho na Desire Tungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Izo ni imbyino z'abakenyezi bo mu ibohero rya Gitega zakiriye umushikiranganji Nibizi Janine yararamutse agendera iryo bohero ririmo abanyororo 1,360 nk'uko umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi yabishikirije. Uwo mushikiranganji rero ntiyagiye kugendera iryo bohero imbokoboko, kuko yagiye ashyiriye abanyororo imatera 420 n'ibitanda bigerekeranye 210 byose byatanzwe n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Onifinite. Umushikiranganji w'ubutungane akaba yasabye abanyororo kubibungabunga kuko biri mu ntumbero yo kubafasha kubaho neza.
Ibikoresho byose bitangwa mu mabohero burya bitangwa ku neza yanyu, kugira ngo mubeho neza, kugira ngo mubandanye mugira amagara meza naho usanga bitoroshe. Turabasabye rero dushimitse tuze turinjira mu ibohero tubona bya bintu twabaha bisa neza, mubifate neza, mubibungabunge ku buryo bw'uko n'abandi bazoza mu nyuma bazobone ko mwari bakuru babo beza mu bisige bimeze neza no kwinjira nawe azoshike ashikira ku bintu bimeze neza
waserukiye abanyororo ho muri gyo bohero rya Gitega akaba yemereye umushikiranganje ko bazobifata nk'amata y'abashitsi yanasabye umushikiranganje kubandanya akubita inzira ipfunse kuko abarenga 600 mu banyororo ba Gitega bakombagara hasi
turaremereye ko tugiye kubungabunga iyo ngabire neza ku buryo n'abazoza mu nyuma zacu bazoza bashyikira ahantu hameze neza ariko kandi turaze ibitigiri by'abanyororo bihari uyu munsi muri ibohero turasaba ko bishobotse natwongera n'ibindi kugira ngo abanyororo bose bashobore kuroswa uburyamo bwiza kuko abenshi ntabo bafise baryama kandi barara hasi
waserukira abanyororo yanasabye umushikiranganje w'ubutungane ko abanyororo bakwije ibisabwa botezurirwa
hambavu ikigongwe cy'umukuru w'igihugu atanga namwe mufasha cyane abanyororo ukubagabaniriza ibihano baba baciriwe na cyane cyane abafite imyaka myinshi ndetse abakwije icya kane cy'umunyororo baciriwe bakarekurwa bagasubira mu miryango yabo kanatsinda turacyafite ingufu n'ubwira zo gukorera no guteza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse dufite umwizero rero kuko abanyororo batari bake bagiye kurekugwa bagasubira mu zabo
umushikiranganje n'ibizi Janine arategera impungenge z'abo banyororo akaba basaba gusa ko nabo bakugenza neza yamenyesheje ko kwihutisha imanza z'abafunzwe ku buryo mu kiringo cy'amezi abiri abafungwa bose bazaba bazi ubwo bakatiwe ari kimwe mu bizofasha kugabanya ubwinshi bw'abanyororo
leta yubu uretse ko ari leta nkozi ni leta mbyeyi umubyeyi rero mu gihugu atunganiriza abana bose muri abo bana b'u Burundi abafungwa barimo ari nacyo gituma nobahumuriza ndabahumurije cyane icyoza tubona ko ari neza y'umunyororo ntacyo tutazokora kugira ngo ishobore kuja mu ngiro icyo twabasaba namwe abanyororo ni ukwigenza neza kuko iyo wigenjeje neza n'umwana mu muryango yigenjeje neza umubyeyi arahimbagwa ntacyo atokorera umwana yigenza neza cyari kigongwe cyari cyatane n'ibindi byose bikorwa kugira ngo umunyororo atezurirwe biba ari uko umunyororo yabanje kuburana urubanza rugacika rugahera
mwamenya ko ayo mabohero yo mu Burundi ari 12 yagenewe abana na rimwe ryo mu ntara ya Ngozi rigenewe gusaba kenyezi n'abana babigeme nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amabohero amenyesha kandi ko ayo mabohero yose arimo abanyororo 12,900 muri bo 6,554 baramaze gucirirwa imanza mu gihe 5,255 bakirindiriye kuburana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Abarundi b'impunzi bari ahitwa Kaberagure mu ntara ya Kivu y'Epfo barashaka gutahuka bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi babizeza ko bagiye kubibafashamo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
mu nama yahuje bagarariye territoire ya Uvira n'abaserukira HCR hamwe n'impunzi zikambitse Kaberagure ho muri grupu maka ubunambo izo mpunzi zagaragarije bari muri iyo nama agahinda zitewe n'ubuzima bubi zibayemo bwo kurara hanze ndetse no kutagira ibyo zifungura mu gihe zitegereje ko zizemererwa kwambuka umupaka zigasubira mu gihugu cy'u Burundi ndayishimiye Enoch ni umuyobozi w'impunzi ziri Kaberagure
hano tuhabayeho nabi mu buzima bubi abenshi bajyama hasi mwivu mu byatsi abashoboye kuza kwikorera ibyatsi hirya mu mirima baraza gutora ibyatsi bagasasa hasi bwaca abagaca biterura bakabiterura nk'inyuma y'ayandi y'amazu hama bwagoro bakongera bakabizana bakaryamako hama ugufungura dufungura nabi cyane ntaje turonka ibyo tujya n'ugufuntu kuza gucirara mu mihana amasombe cyane gushika nuno munsi hariho bene imirima ariko bavuga ko isombe ryaheze abarefije bari maze biba ngombwa rero yuko ube yatwica yuko ntacho turiko turajya ntago dufungura kabisa.
Umuyobozi wa territoire ya Uvira Alexis Rashid Kasangala yasabye zumpunzi ko zasubira kavimvira aho zari zisanzwe zikambitse mu gihe ategerejwe yuko zizasubizwa mu gihugu cy'u Burundi zinyuze ku mpaka wa kavimvira kuko kunyuza impunzi ku mpaka wa Kaberagure bitemewe n'amategeko. Gusa izi mpunzi nubwo zemerewe ko zigiye gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi zifite impungenge yuko nizigezwe kavimvira zizongera kuwatinzwa kuko atari bwo bwa mbere zizejwe ibitangaza n'abayobozi ariko ntiyagira igikogo.
Yabita makenga yuko ashaka kutegeza mu kavimvira ntibajutahane karase dushaka gutaha. Urumva rero twega tufite makenga yuko bo tukura ngaha akaguma batujana batadusubije mu rupangu wo mu kavimvira. Uko mu kavimvira gatahangayikiye bamwe twikoregaraviye n'umucanga tugacira amaraso.
Ibi bintu batubariye n'ibyabari by'ukuri nuko babitubariye. Turumva nta ngorane irimwe. Mugabo n'ibyabari uruhendo ari ibintu byo kutubesha. Ntabwo dushobora kubyemera na gatoyi kuko twe twafashe ingingo yo gutahuka iwacu iwacu n'amahoro nta ngorane n'imwe ikiri mu gihugu iwacu. Niyo mpamvu bifuza gufata inzira dutahuka tujya iwacu kubera ko nk'ubu turiko turahomba cyane abana bacu ntago bakiriga amashuri agira atangure. Niyo mpamvu dushaka gutaha iwacu
bishoboka nibaducane aho biyumvira ku gipangu cyo mu kavimvira mugabo twarahe turarengwa tudashobora kwinjira indani mpaka badushikane ahajya hanze hanyuma umuti wo kudutwara badudukura hajya hanze kandi bidatebye twavuze ko bidashobora guteba hamwe byo mara indwi zibiri tuza tugira amandamano kandi tuzetera tugenda kuri duwane hanyuma twebwe batwambutse nk'uko twa twavuye hariya mu gipangu tuzi yuko hari cyo twakenye bituma yuko tugomba kusubira iwacu mu Burundi. Ubu rero natwe twavuze tuti umwanya n'umwanya umwe tukazikaza hamwe bavuze ngo badusubize indani mu gipangu ntidushobora kwemera tuzoguma mu modokari cyangwa twururuke tuse tumatajya hanze tugume.
Bamwe mu bayobozi ba seri bari muri iyo nama babwiza impunzi ko kugira ngo zisubizwe mu gihugu cy'u Burundi ari uko hakwiriye kuba ibiganiro bizahuza leta y'u Burundi n'iya Congo ndetse na haseri hanyuma bakabona gucura izo mpunzi mu buryo bwemewe n'amategeko. Mwumenya yuko izi mpunzi z'abarundi ziri muri Congo ziri kwifuza gutahukanwa kubera imibereho mibi zibayemo mu gihe kuri uyu wa kane. Zimwe mu mpunzi z'abarundi za mbere zari mu nkambi ya Mahama izo zatahukanwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kibuye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mateka habayeho ni wa mwanya dusangira kimwe mu byaranze amateka ari ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda. Turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya gatatu Nzeri umwaka wa 2013 abategetsi b'igihugu cya Misiri bafashe icyemezo cyo gufunga amateleviziyo ane yaregwaga kuba avuga neza ishyaka ry'ubuvandimwe bw'abayisilamu Muslim Brotherhood. Muri ayo mateleviziyo yafunzwe harimo imwe ya Muslim Brotherhood Akhira 25, ishami rya Al Jazeera ikorera mu Misiri mu Bashir Misiri, n'andi mateleviziyo abiri agendera ku matwara ya Kisilamu Al-Quds na Al-Yarmouk. Ifungwa ry'ayo mateleviziyo ryakurikiye ukwibasirwa kw'ibitangazamakuru byaregaga nk'ibishyigikiye Perezida Mohamed Morsi wari wavanywe ku butegetsi ku itariki ya gatatu Nyakanga umwaka wa 2013 cyangwa se ishyaka akomokamo rya Muslim Brotherhood. Icyo gihe amateleviziyo menshi yahagaritse ibiganiro. Misiri kandi yirukanye abanyamakuru batatu bakoreraga Al Jazeera ivuga ko badafite impushya zuzuye zo gutara makuru. Nyuma y'iminsi 11 televiziyo yigenga Al Farayin yafunzwe ku buryo butunguranye ndetse n'umunyamakuru wayo w'icyamamare Tawfik Okasha arafatwa arafungwa aregwa kuba yahungabanyije umudendezo w'abaturage. Mu mwaka wa 2015 ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ryatangaje ko Misiri yahindutse gereza nini mu isi yari ifungiyemo abanyamakuru benshi. Abagera kuri 24 bari bafunzwe bazira gutara amakuru. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka urukiko rw'ikirenga rwa Misiri rwategetse ko nta munyamakuru wemerewe gukoresha izina ry'ibihimbano atabiherewe uburenganzira.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu, ikiganiro iwanyu mu ntara na gihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteza amatwi, mugira umunsi mwiza, murakarama.